Manda nya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijo gya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amahoro nshuti bakunzi muri kumwe natwe kuri no wa mbere hano muri studio ya gatano muri kumwe na Joy Diane ninahazwe ngiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara acuno munsi zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru zikigize harimo imvura yisegenya mu gihugu cy'u Rwanda yaraye ihitanye 10 ikomeretsa babiri
cyambere nk'uko twabitangaje gushize nkwitwararika akabiri abantu batuye mu manegeka bakwimuka kabisa wayimvurira cyari nyinshi niyo yagwanye yakora kugutaka umaze gusoma ibintu byakomeza bikangirika.
Uyu akaba ari Mugunga Mathieu ni umuyobozi w'agategekanyo mu ishami rishinzwe iteganya gihe mu gihugu cy'u Rwanda yemeza yuko iyo mvura yarayiguye ishora kubandanya igwa kagira inama abanyagihugu uko bo kwigenza. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko hanzi hato mube hafi ya maradio yanyu. Aiko mbanze ndabwire muri makeko police ya Malawi itangaza ko kuno wa mbere iza kugara amabarabara agana kuri sentare ntahinyuzwa ku murwa mukuru Lilongwe aho vyiteze ko abacamanza bashikiriza urubanza kubitwaye bahakana ivyavuye mu matora yo mu mwaka uheze. Ayo matora tuributsa yuko yongeye perezida Peter Mutharika manda igira kabiri. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Malawi yasavye ko ivyavuye muri ayo matora yo mu kwezi kwa gatanu bifutwa ni nayo mvugo yari ifise kuva ayo matora kiba bitwaye bavuga ko mu rwego rw'igihugu jeje amatora wahaye insinzi Mutharika mu matora yabayemwo ubusuma n'utunenge tutagira uko tungana. Ishami ry'ibihugu vya Afrika vyishinze iterambere ryasohoye itangazo no munsi risaba abanyemarawi kuguma batekanye inyuma y'iyo ngingo ya sentare. Muri Amerika naho abasenateri b'umugambwe w'abarepublikane bahora banugwanugwa ko bashobora kwifatanya n'abademokrate mu mburano ku vyagirizwa perezida wa Amerika Donald Trump avuze ko ivyo yakoze ryari ikosa ariko bemeza ko atari icaco tuma akurwa ku butegetsi. Trump yamye avuga ko gusaba perezida wa Ukraine Zelensky gutohoza kuri Joe Biden n'umuhungu wiwe atari ikosa na gatonya mu gihe abarepublikane muri Sena biganje ku ntebe 53 kuri 47 gwiza abademokrate. Umurepublikane Trump afise icizere ko azokwezwa ku vyaha bibiri vyo gukoresha umwanya wiwe w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite mu gusaba Ukraine gutohoza kumukeba wiwe muri politiki hamwe no kubangamira ibikorwa vy'abashingamateka. Abakenguzi n'abanteka bose uko ari jana umwe wese arahabwa akanya kuri no wa mbere n'ejo kwa kabiri ko kuvuga gato ku co biyumvira kukungene bazotora ku kwezwa canke kwegekwa ivyaha kuri perezida Donald Trump umunsi wa nyuma wo gutora bamweza canke bamusha ko ivyo vyaha bibiri yagirizwa bizoba ku munsi wa gatatu ku muhingamo. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Qaeda mu karere ka Barabu wemeje ko ari wo uri nyuma y'iraswa ry'abasirikare batatu ba Amerika ryabaye mu kwezi kwa 12 ku kambi ya Pensacola ni muri leta ya Florida ha muri leta z'umwe za Amerika. Uwo muhari wavyemanze jo kwa Mungu bicije ku rugaru rw'igisata cawo kijejwe iperereza. Umusirikare wa Arabia Saudita ariwe Mohamed Al-Shamal yarashe yongera yica abasirikare batatu ba Amerika yongera komeretsa abandi indwi aho bari mu ishure bariko babaha inyigisho za gisirikare. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ko ari mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba kugira mutwumve muri mu Burundi mucamuja ku 19:22 twi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara turabahaye ikaze
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania
mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye kugatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu.
nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi bacu abantu 10 ni bamaze kumenyekana ko barayi bahitanywe n'imvura y'isegenya yakomerekeje babiri mu gihugu cy'u Rwanda. Abajeje vy'ibirere bagabisha kwiyomvura izobandanya kugwa bagasaba abanyagihugu kugerageza kuvyitwaramo neza. Inkuru tubaza mugenzi wacu Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Ministeri ishinzwe ubutabazi bwihuse itangaza ko imvura yarayiguye mu ijoro ryakeye yahitanye ubuzima bw'abantu 10 ikomeretsa abantu 2 mu bitabye Imana benshi nabo mu mujyi wa Kigali ahavuga urugo rw'umukecuru utuye mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo. Umuvu wahitanye inzu ye yarimo abantu 7 kugeza ubu hakaba hamaze kuboneka imirambo 4 abandi 3 muri urwo rugo bakaba bataraboneka. Iyi mvura yatangiye kugwa ku mugoroba wo kuri iki cyumweru kugeza mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere gisaba abaturage gukomeza kwitwararika abatuye mu manegeka bakimuka kuko iyi mvura itararangira. Bwana Mugunga Matiye umuyobozi w'agateganyo mu ishami rishinzwe iteganyagihe amaze kwibwira Radio Ijwi rya Amerika.
Abantu bakomeze bitwararika twari twabivuze n'ubushize ko imvura izakomeza nyuma ikazahagarara gatoya kugeza ku matariki 10. Cya mbere nk'uko twabitangaje ubushize ni kwitwararika. Cya kabiri abantu batuye mu manegeka bakatukareba ukuntu twakwimuka kabisa. Kwa imvura iracyari nyinshi niyo yagwanye yakora ku butaka bumaze gusoma ibintu byakomeza bikangirika.
Mbere mwari mwavuze aya matariki kugeza kuri 2 ubu se umuntu yitegure ko hari ikindi?
Ntabwo twavuga ko niyo yagwanye kurusha ntabwo yaruta yaguye ejo bundi. Ariko niyo yagwanye yakora yasanga hasi amazi yuzuye ubutaka bwarasomye yateza ibibazo. So abantu ni kwitwararika imvura yariyo yose niyo yagwa 5 mm ni kibazo.
Yarayiguye ni milimetero zingahe?
Mu mugi ho 75 mm.
Ubundi se imvura iri mu rugero imvura nziza ni milimetero zingahe?
Muri iki gihe imvura iri mu kigero ni 10 mm kugeza kuri 30. Ubu ngubu yabaye nyinshi umva yarengeje hafi 40 mm ku munsi. Ubu turateganya ko kugeza ku tariki 7 zabigabanutse ku tariki 10 igabanukemo ifate nk'icyumweru ntayihari yongere izo tutatangire kugwa neza mu kwezi kwa 3 cyagiye igihembwe cy'itumba gitangiye.
Ariko ibi bintu ibi bihe byari bisanzwe?
Nago navuga ko ni ibihe byari bisanzwe ariko ni ibihe bigenda bigaruka nyuma y'imyaka 5 cyangwa 6 bitewe n'ibintu biba mu kirere.
Ministeri ishinzwe ubutabazi bwihuse ivuga ko usibye abantu bamaze kumenyekana bishwe n'iyi mvura kugeza ubu bamaze kubarura inzu 14 zamaze gusenyuka zirimo 12 zo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kabuyi, urakenuye igitigiri cy'abamaze guhitanwa na virus ya corona mu Bushinwa kigeze ku 361, abarenga 17,000 nabo bakaba bamaze kuyandura nk'uko amakuru yatangaje n'ico gihugu no munsi kwa mbere abivuga. Hagataho imirimo y'abarundi ba muri ico gihugu isaniye hagaze yose kubera iyo virus ya corona. Ikiruhuko c'abanyeshuri cari gitegekanije guhera guhera kwa 5 twari dusozere carongerejwe. Bizimana Ernest umwe mu Barundi biga muri ico gihugu amaze kugira ijwi ry'Amerika ku Bushinwa bwakajije inguvu mu guhangana n'ico kibazo. Ni mu kiganiro twagiranye.
Tuguma mu mazu ntitwemerewe gusohoka nk'ikigo sanswe mbayemo c'ishure batwemerera gusohoka rimwe mu minsi 5 naho nyine umuntu akagenda yambaye mask ku munwa kugira ngo ntahavure yandukirwa. Hanyuma ikindi turakorwa n'ibipimo by'ubushuhe ku munsi tubikorerwa 2 mu gatondo tubyutse n'inyuma ya 6 badupima yuko tuba twagize ubushuhe.
Abo baza kubapima n'abasanzwe bari ku mashure canke tubavuga ko no mu yindi mihana itandukanye hari abaganga barungi kwayo bakaza bararaba ko vyifasha hapimwa bari ku mashure gusa no mu bigo bitandukanye vy'indaro.
Abaganga babikora hariho igipimo kiza carakwirakwijwe mu gihugu cyose na leta. Hanyuma rero kiyoshe gukoresha nyagipimo abapimo sari mu mashure gusa ahahurira abantu benshi nko mu mabisi mbere yuko winjira mu bisi barabanza bakagupima ico gipimo mu mametro n'ahandi hantu hose nko mu byinjiro bw'amasoko manini manini ajya ari supermarché barabanza bakagufata ibipimo si kuvuga ngo ni ku mashure honyine gusa.
Hanyuma ivyo vy'ukurutonde rwanyu urumva ko uburuhuko bwagomba buhere ariko bavuze ati turabongereje kumwanya mukurindira yuko ico kibazo gikemuka. Ibindi bikorwa bindi bitandukanye birabandanya ukuri kwamye mu bisagara bitandukanye vy'Ubushinwa
bisa nkaho ibindi bikorwa bisa n'ibya pararanganye ntibiriko birabandanya nk'uko byahora. Igisagara nsanzwe mbayemwo ubu usohotse hanze nta ruja n'uruza rw'abantu ruhari nibyo jewe haraheze nk'imisi irenga 5 haraheze indwi ntava mu cumba sanze mbayemo ariko ndabiye mu idirisha ntagwa mu gumiduga ntabantu bahita nibyo bigaragaza yuko ibikorwa ngaha mu Bushinwa bisa n'ibyagize intambamyi ntibigiri nkuko byari bimeze yewe nta hantu namwe ubona ngo ubone isoko ziruguruye cyangwa ingwiki ugerageje kubiraba niyo twese turavuga n'abandi barundi bari mu bindi bisagara je sanze mbaye mu bisagara kiri mu buraruka bushira ubuseruko bw'Ubushinwa ariko n'abandi bose tuvugana rwa yuko bugaraniye mu mazu yaba abanyamahanga canke abashinwa batarafatwa n'iki kiza cino ngwa
nta murundi nta munyarwanda ariko avugwa muri abo baba baramaze gufatwa
si n'umurundi cyangwa umunyarwanda gusa ariko ku mugabane wa Afrika nta muntu n'umwe turigera twumva uwo muri Afrika arafatirwa mu iki gihugu uretse rero mu barundi mu banyarwanda hoho nta numwe turigera twumva icyo kibazo
icyo gihugu cy'Ubushinwa biramenyerewe yuko araho abantu baza kuhakorera imirimo itandukanye na cyane cyane y'ubucuruzi babava mu Rwanda babava mu Burundi cyangwa abaza bava ku mugabane wa Afrika hari ico ubona gitangwa amakuru atandukanye cyo bakivuga yuko abantu bariko baragabanuka cyangwa iki baradoma kuri utoki kuco bakiriko kiraza nk'ingaruka mbi ku bucuruzi
ibyo byo ntawo bideha kuko Uburundi n'u Rwanda na cyane cyane mu Burundi aho usanzwe mvuka abarundi baza kurangura ino muri Chine ni benshi cyane na twebwe turi ino twakunda gufasha nk'abadandaza bato badasanzwe bashika nk'ino tukabaranguza ibintu rero nta myato kiriho ngo dusohoke hanze tugende kubafasha kurangura ibyo bintu ibyo bikana wica bigira ingaruka ku budandaji bw'ibihugu
hari ibihugu bitandukanye bimaze gukura abanyagihugu bavyo ngaho mu Bushinwa hariho nka Amerika hariho nk'u Japan n'ibindi userukize bw'u Burundi ngaho mu Bushinwa hari ico bubabwira kuri ico kintu kijanye no kubatahuka na canke izindi ngingo ziriko zirafatwa ku Barundi baba ngaho onye n'abandi
kuva iki kiza cingwara gitanga kuvuga ngaho mu Bushinwa ubuserukize bw'u Burundi ngaho dusanzwe tubaye nta kintu baratubwira ariko turacabirindiriye turacabyitete kumbure gishobora kubaho ariko nibaza yuko n'igihe byabishitse ngo hatahukanwa abarundi canke abanyarwanda byo havura biza kubyerekera bajye basanzwe babaye mu gisagara ca Wuhan kuko niho hantu ubona yuko ibitigiri byo kwandura biriko biragwira byiyongera cyane nayo mu basanzwe babaye mu bindi bisagara cyo turakurikiza amategeko duhabwa tukizira yuko mu minsi mike bishobora kuzuba byaragize ariko ku byerekeye ubuserukizi bw'igihugu cyacu nta butumwa turaronka turafise ama groupe dusanzwe duhuriye kimwe n'abarundi niho tukunze turaremeshanya tuka kimwe twokwigenza mu kurindira kumbure ko ubuserukizi bwacu hagira icyo gushikiriza
Bizimana Ernest twavugana uri ngaho Shenyange mu Bushinwa tugushimire kuri kano kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze cyane gose.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Ijwi rya Amerika ikiganiro kiracari iwanyu mu ntara ubu naho twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahavugwa bamwe mu banyagihugu baza baturuka mu gihugu cy'u Burundi baza kwarondera imirimo yo kurima abanshi mu baza bagane ico gihugu baza bava muri commune Rugombo ikibibatera n'ubukene bw'amatongo avugwa mu ntara ya Cibitoke iri mu iyo commune ya Rugombo ibindi kwinonkuru na mugenzi wacu Vedaste Ngabo
Inama y'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko yemezwa n'ibaruwa y'ubutumire ijwi ry'Amerika rifite
ikora dutunga murumva yuko inkuru dusavye atari baduhaye mu buhinga bw'ivyuma turaza kugaruka muri ivyo vya Republika Demokarasiya Kongo ariko imbere yaho tumaze tugaruke kuri iyo nama mwumvise mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru amaze kutubwira ni inama y'abakuru b'ibihugu bigize muryango wa Afrika y'ubuseruko izokorana itariki ya 29 z'ukwezi kwa kabiri kuza vyatangajwe n'igihugu c'u Rwanda inaco kiyoboye umuryango wa EAC uno mwaka. Pierre Claver niyo nkuru rero duga ku ijambo.
Inama y'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko yemezwa n'ibaruwa y'ubutumire ijwi ry'Amerika rifite ikopi. Iyo baruwa tuyikesha ambasade y'igihugu kimwe cyo muri uwo muryango muri Tanzania yanditswe n'igihugu cy'u Rwanda ari naco kirongoye uwo muryango kuva mu mwaka uheze. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda Vincent Biruta yandikiye umunyamabanga mukuru wa EAC ati Bwana Liberanfo Mukeko ndi niteka ryo kukumenyesha ko inama rukokoma ihuza abakuru b'ibihugu bya EAC izo ba ku munsi wa gatandatu itariki 29 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ati bi leta y'u Rwanda ibikubwiye kuko wari wifuje ko iyo nama yo bitariki 28 ukwezi kuza nyene. Iyo nama izobiri yarusha muri Tanzania izotangurirwa n'izindi zisanzwe z'abahinga n'abashikiranganji baserukira ibihugu byabo muri uwo muryango wa EAC. Amakuru yo kwizera ijwi ry'Amerika ryaronse no kwinama izokwiga ibibazo bitari bike nkora mutima kanatsinda ibaye mu bihe bitoroshe by'imigenderanire itifashe neza mu bihugu bitatu kuri bitandatu bigize EAC aha twavuga hagati y'u Rwanda n'u Burundi canke hagati y'u Buganda n'u Rwanda. Ayo makuru abananya avuga ko iki kibazo kizokwigwa nabo banyacubahiro kuko cateye uruhombo rukomeye mu muryango muri rusangi. Ubwo buhombe n'umushikiranganji ajeje migenderanire y'u Rwanda n'amakungu Vincent Biruta aheruka kubugaruka ko mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu ntango z'uku kwezi
mwavuze Rwanda Uganda Burundi ariko ubundi mu muryango ubundi kiweraho ni no kugira ngo ibihugu bikorane bire uburyo byakubaka imikoranire ubukungu butera imbere n'ibindi. Ntabwo navuga ibibazo byabayeho hagati y'ibindi bihugu bitari ibingi mwavuze ariko bishingiye ku bucuruzi rimwe na rimwe bikabaho nk'ibibazo by'u Rwanda na Uganda mwagiye munabisoma aho na Uganda yavugaga ko bahombye amafaranga menshi ashingiye ku bucuruzi bwadindiye hagati y'ibihugu byombi. Iyo ni ingaruka imwe y'ibirebana n'ubukungu. Ingaruka rero zabayeho niba nta bucuruzi buraga nta rugendo n'uruza rw'abantu cyangwa se rw'ibintu hagati y'u Rwanda n'u Burundi birumvikana ko bigira ingaruka ku gihugu kimwe cyangwa ikindi cyangwa se hombi zikaba zabo ariko mu buryo butandukanye. Imishinga iri mu mubara wa ruguru yeza kuba yarashyizwe mu bikorwa ubu ngubu kugira ngo ubukungu bwacu bube bwarateye imbere ariko umuryango ukibereyeho ni ugukemura bene ibyo bibazo mu gihe byabonetse.
Vyongeye no Burundi bwaritwaye muri EAC kubitero buvuga ko bikogwa n'u Rwanda ku butaka bwaco. Amakuru yo kwizera nuko uzoserukira Burundi atazosiga inyuma ico kibazo. Inyishu y'u Rwanda irazwi nkuko Vincent Biruta yabisubiyemo.
Nta ruhare u Rwanda rufite mu mutekano muke w'igihugu cy'u Burundi. Nta bikorwa byiza bituruka mu Rwanda bigamije guhungabanya umutekano w'u Burundi nabivuze. Twebwe nta gihe na rimwe tugiye dufunga ngo tuvuge ko tudashaka kuganira n'u Burundi. Igihe nabo bazaba biteguye rwose twebwe nta kibazo byadutera. Ibirego bagiye baturega bidafite ibimenyetso bidafite ishingiro mu kuva mu mwaka 2015 igihe bazabishakira twebwe twaganira kuri ibyo bibazo byose bikabonerwa mu murongo wo kubikemura.
Ubundi mwitwarariko utazosigara inyuma nkuko waduhaye amakuru ari mu buserukizi bw'igihugu kimwe cha EAC muri Tanzania bivuga nuwerekeye ingene ibiganiro bihuza abarundi byorangizwa. Mu mwaka uheze umuhuza Benjamin Mukapa yahuza atwara igihugu cha Tanzania yaratanze imihoho. Mukapa yasize avuze ko abo bakuru b'ibihugu ba EAC bamutumye bamutanye n'akazi birengagiza kumushigikira kugira ngo ico gikorwa kigende neza. Umukuru w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Museveni ari nawe muhomure muri bagenzi we akaba n'umuhuza mukuru muri ayo matati y'u Burundi yadutse mu mwaka w'ibihumbi 2015 yaciye abifata mu ntoke. Yemeje ko ategekanya kuvugana na bagenzi we ingene vyosozegwa. Isoko ry'amakuru yacu rivuga ko iyo nama yo mu kwezi kuza ariko kajyokeza ko kuvugana ico kibazo kuko batari bwasubire guhurira hamwe bose. ati ni ngombwa kw'ico kibazo kiva mu nzira imbere yuko amatoro Burundi bwimirije mu kwezi kuza kwa gatanu aba ubwa nyuma numwitwarariko w'impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi 170 zahungiye muri Tanzania izo zatumye amashirahamwe yigenga kugira ngo azishikirire abo banyacubahiro batwara ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko ko bobashikiriza ijambo ryihumure zivuga ko ziburaburizwa mu gihugu cha Tanzania cazihaye indaro kandi ibindi bihugu nk'u Rwanda n'Ubuganda iziriyo atampungenge zifise ziti dukingigwe canke twirukanwe twakigwe n'ibindi bihugu byo mu karere byo dukingira. Iyi nama igira 21 yari kuba mu kwezi kw'11 ku mwaka uheze irasiba ijwi rya Amerika ntiryashoboye kumenya nimba ibihugu byose byoba biremera kuyitaba gusa ku mwaka uheze inama nk'iyo igira 20 yarasibye ku munota wa nyuma mu gihe abakuru b'ibihugu n'amareta bari bamaze kwicarana ahabera inama basanga mugenzi wabo w'u Burundi ntiyaje kandi nta n'intumwa yarungitse. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru, urakenuye kuri izo mpunzi rero uhejeje kutubwira mu nkuru yawe two kubwira yuko bamwe mu baba mu ikambi ya Nduta muri Tanzania babwiye mugenzi wacu James Jovin yuko ubu bahangayikishijwe n'ikibazo cy'umutekano muke casubiye kuvuga mu ikambi yabo.
Basohoye mbona abantu bakwikuza nyine badukwikuza abantu bese bafise ipanga nibihiri mvuga ati mama twanyari none bose baze gukora iki basohoye kuri wa mugabo wanze wa mugore atavuga ati nuyo uyo mugabo wanze nyine ucambona batangwe bamutema igipanga cyamwe na ye mu mukundo cy'umuntu buhiri bwa mwe na hatasara mugimba kura nyine bamutema kura ndavutse induru ndaboroga twe nabo bagabo kaba ndavutse induru ndavuga ati none kabase muri ko mu muhori iki ko muri ko muramutema kura nkuko ngo nicyoro ngo yatwibye mukara mvuga ati none nzuro ko tutazi no twebwe twagiye kujya musozi wa hari yahijya tuza gutora uguswa none twarazi no twebwe ngo n'uyu nyene n'uyu bamutema kuri ipanga bamutema kuri ipanga na nimboroga uwa mugabo wanda savuga ati cenga hani ho muri ko muranyi cyane umugore wanze turi kumwe nga je kwe ko muranyi cyane ni uwa muhati yavuga ati ngo ubunyene ngutsenga ngo wicare ngaho cyane cyaraho bamusize nyene amarasa y'karapa ndamuhungura 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 mugenzi w'iyo kanga bampaye iyo kanga cyambona yo kamara so chanda yitayo chandi yiziru ko nivyombo namasuka n'ibintu byose cyasiga ndamubwamitse ngaho kuboko bakupunye kuboko kubo bafu bajonza kwe bapunye acavuga ati niwicare ngaho urabe igifo cy'umugabo wawe mvuga ati mungu wangu nimumfashe mungirire kikongo singanda amaze gutuma aho namubure munyi cyedupfe twese kubera uwo niwe yandonderera niwe yasenyera niwe yankorera utuntu bakafasha tugafashanya none cyane mwaba bana ndose ndabarira gute ndindu bacavuga ati ngubu nyene ndumuke dusanga wahise ngo kutanza maze kuza kanda ndiruka kwa sevudezone ndabimubwira ati ubu nyene nimwirwe ku gipolisi twari kumwe na mwenyigiti ndagenda ku gipolisi cyane bibasigurira basaba barampereza basoda tujana twaragiye tumaze gusohorayo turaraba wa mugabo turamubura barazomera bararondeza ibyuma baramubura twatoyeho ubuhiri ngo bamukubitisize ibihiri bitatu byuzuye amaraso duca barambaza ati none abo bahawura bazi mukati ko ndabazi naho baba ndahazi nzavuga ati dutware bagera abapolisi indwi na jewe n'umusungusungu
jewe ndaragize ikibazo aho umugabo wanje afungiwe bamumaze kumufunga kwa kweri ndaragiye gusenya ngiye gusenya cyane nagirane barampiga bagomba kunyica ariko kimwe gusa muri abo bagomba kumpiga kunyica muri umwe aho hantu ndari nagiye gusenyera hatse haze umwe arambwira yuko nuveho nyaruka ndavayo n'ingoga hace duhurira mu nzira ndarirutse muri iyo minsi ndamaze iminsi ngwaye zitoma kubera ndayirutse uko icyo ndosaba kubera ngiye gusenya nkora n'ingorane abagenzi bakamererwa nabi kandi nanjye nawe nkirukanga usanga ndagwaye ati ndosaba kwa kweri boduhe impimbabura aho abandi nabo kwa kweri bagenda kurondera ifungurwa badusanga bagiye gukingero mugabo bagiye gukingero kudusanga bagufatiwe hehe mu nzira barabatswe cyangwa abandi nabo kudusanga barishwera banka UN cyanke na leta ya Tanzania bakaraba ukuntu bo bigenza kuko impunzi turaherera hehe nyuma y'inkambi
ushitse nk'ahantu nyene uvuga ati uri kurasenya watangwe nko gusenya bona baragize nti barakubujije ngo ntubu mugira nti nuguma asenyera nk'inko bakakwiruka kwesha urumva bafashe nk'imipanga na uca wiruka kesha tugatata nk'udutahana hari n'igihe kesha ishobora nko kujya gusenya babafasheho n'inkoni nta kindi kwe kina mbere ubu sigaye ntinya no kuza gusenya kandi ashobora no kurara ubusa no kuri tubanye n'ikibazo cy'inti nina jamwe poli mbuza abantu benshi tujye bajana ni yangora ne kicho no bana kiza kwerewe bakuye nko bakubagisha inama bana tutwaraje ngaha ntitwaje ku mahoro bakuye nko kubagisha inama hamwe nyene twokumvikana twese tukitwa nkabamwe hamwe ubonye unda tavye kuvuga ngo jya ni gikoko cyangwa jya ni gikoko cha abana nkabahakeshi bacyo bavuga ngo tuba twabatwaye hindimi kubagisha nk'inama nyene twese tukumvikana hamwe atavye kubona nakangutya ngo kiryango yango nice yankoreye.
Bamwe mu bapfasoni mu ikambi ya Nduta muri Tanzania bayaga na mugenzi wacu James Jovin bamubwira baba bavuga ikibazo cy'umutekano muke ukibahangayikishije. Ya nkuru twari twaciriye hagati yerekeye abanyagihugu bo muri komine Rugombo intara ya Cibitoke turi mu gihugu cy'u Burundi baje kuronderera imirimo yo kurima mu gihugu cya Republika ya Demokarasiya ya Congo bivuye ku ikena ry'amatongo avugwa muri komine yabo. Vidaste Ngabo
ugeze muri zimwe muri za centre zo mu kibaya cya Rusizi ko kumutarure Ruvunge Sange Bwegera ndetse na Kamanyola ahurirana n'urujya n'uruza rw'abaturage b'abarundi bavuye mu Cibitoke baje gushaka imirimo yo guhingira abaturage b'abakongomani abandi nabo bakotesha amasambu yo guhingamo kubera ikibazo cy'ubukene bw'amatongo bavuga yuko bahura nacyo bari mu gihugu cy'u Burundi. Hadija Nshimiyimana na Nyandweze Kieri na abaturage bo mu Rugombo baje gushakira ubuzima muri Republika ya Demokarasi ya Congo.
Hari igihe ubudafise aho urimira wamara kubura aho urimira inzara ikabirinjiye mu rugo kubera amatongo ari matoya amatongo ari yabeneyo.
Ubu ngaho mu Burundi aho mu Rugombo iwacu irobo je nahageze ndayikota 75,000 y'umuceri ubu biraduze bigeze mu 102 irobo urumva iryo 102 dafise uburyo ukuntu ushobora kwiyaranja ni hahandi umuntu asazino kujyanga aronke ya mafaranga arabikoronka yaro kuko bwa mbere je irobo yakotwa 75 ubureka bigeze ku 102 utayafise nta robo uronka yo kurima umuceri dakose ngongera urime ukaguma uvuga ati nze ndagenda hariya mwikaro nkora bampemba ibyo 2,500 ibyo 3 ni hahandi wasanga na kapataro wambe kaguhereye.
Abo baturage b'abarundi bavuye mu ntara y'Cibitoke bakora imirimo y'ubuhinzi mu kibaya cya Rusizi bemeza yuko amafaranga bavana muri Republika ya Demokarasi ya Congo iyo bayagejeje mu Rugombo abafasha mu kwiteza imbere. Angelique Nshimiyimana twamusanze mu gishanga cy'umukere ku Bwegera.
Muri Congo tuhakunda kubera hari amahera hari hamaronderero cyane harasungi Burundi kurondereka ku mahera iyo dukoze ya mahera ratugirira gaciro nubwo twoyavunja mu marundi tugatahi wacu aza tugirira kamaro
usanga nko ku munsi wakoreye angaye ku kwezi wakoze neza
dufate nko ku munsi umuntu arafise gukorera amafaranga 5,000 by'amakongomani uyashize mu marundi arimo amafaranga 10,000 by'amarundi uri umuhinzi atakandi kazi ukora nayishobora ku Burundi.
Baranyizigiye Juste Korea ni umuturage w'umukongomani utuye ku Bwegera ufite imirima y'ibigori n'imiceri avuga yuko kuva abo Barundi batangiriye kuza gukorera mu mirima yabo umusaruro wiyongereye cyane kuko uburyo bakorera neza imirimo yabo babagereranya n'imashini.
Nka twebwe abakongomani tumaze kubona aba Barundi baje kuhangaha kurondera akazi hari cyahindutse kuko mbere nta wahinga nka hegitare 2, 3, 4 ngazishobore mugabo igihe baziye ubu ngubu buri mukongomani wese asigaye yihangana karima hegitare 2 kuko aba afise abo bamufasha kuzikurikirana cyane cyane kuzibagara nkubwo tera kuzicirira nk'imimbati bakacirira ari bijumbo bakacirira no kuvuga akazi kose kerekeye kamaboko mu murima abagabo warabakenyezi baraza baradufasha ku kazi twabonye kuko ari cyahindutse kuri twebwe bakongomani
mbere mwasaruraga tari ku bungu
mwibuze nk'ibyerekeye byo gusarura ubu ngubu tusiye twimbura byinshi kuko mbere wari uri umuntu umuntu kuvuka kuboko kumwe ukaronka duke mugabo ubu urushigaye wimbura ku bwinshi kuko wari warimye ahantu hanini tubita imashini n'ukuri hari uhereza ahantu nka 25 ku munsi makacara arayihejeje
si mu kibaya cya Rusizi honyine hagaragara abo Barundi bakora imirimo y'ubuhinzi ahubwo no mu bindi bice bya teritwari ya Uvira na Fizi uhasanga hari Abarundi bakora imirimo y'ubuhinzi ubwubatsi ndetse n'ikimotari kubera ikibazo cy'ubushomeri bavuga yuko bahura nacyo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'agaciro k'amafaranga bakorera muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Vedasengabo kubwijwe rya Amerika mu kibaya cya Rusizi mu ntara kivuye
Wedaste ngabo urakenwe no kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno wa mbere mwakoze incuti bakunzi kudutega biri yakoze Magbilia Bero yegeranije amajwi na ingenieur Nick twari kumwe muhinga bw'ivyuma jewe mumva kuri micro na Lidiane nahazwe ku izina rya bagenzi banje tubikebanure tubipfuriza indwi nziza no kubandanya mururanirwa muri byo murimo byose tubatumiriye mu biganiro vyacu biri imbere muri byo harimo muri isanga namakuru igice sa 10 na 2 kuyavuga muri Afrika igice sa 1:30 nazo bagezweho ku isi yose.